mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Ndagize mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane kwa 2017 muri siri ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Wewe wabuze umuntu uze kumugereka kwa yandi ngugiye kumufutisha. Oya nabanaho bogiye gutandaka twotanga.
Ego narabutse ariko nubwo nabutse. Urazi ubufutisha n'ubutafutisha.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Musongati ntara ya Rutana biyamiriza amande barihishwa iyo barengeje indwi zibiri batarafutisha babo bitavye Imana. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagati aho turi kwa kabiri tubafitiye n'ikiganiro c'abanyedini. Ariko imbere kuja makambi no mu ntara nbanze ndabwire muri make ko muri Nigeria umushikiranganje yajejwe kwivuna abansi yaraye atangaje ko igikorwa cyo kugarukana bigeme bicibokwe bose banyurujwe n'umugwi iterabwo wa Boko Haram gishobora gufata imyaka itari mike. Ivyo General Manir Dan Ali yabitangarije kuri radio ijwi rya Amerika avuga ko abasirikare bariko bararonderera mu ishamba ririni cyane rya Sambisa rigize amareta atatu yo mu buraruko bushira buseruko bwa Nigeria kwa kane w'indwi twaraye dusoze ye imyaka itatu yarirumanye neza abo bigeme bashika ku 276 banyurujwe bakuye mu ishure no mugwi Boko Haram. Kumugabane wa Afrika, muri Afrika y'Epfo amatora yarategekanijwe kugenzura ubutegetsi bwa Perezida Jacob Zuma mu mabanga yiwe yigijweyo mu kurindira ingingo ifatwa na Sentare Nkuru y'Igihugu. Amatora yo gusuzuma Perezida Zuma yari yasabwe n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Democratique. Ayo matora yarategekanijwe kuba kuri uno wa kabiri, ukuyigizayo bikaba vyatumye icuka kirushiriza kuba kibi gusumba mu ndwi iheze mu gihe Perezida Jacob Zuma yari kwahimbaza isabukuru ya mavuko yiwe y'imyaka 75 yaratangaje ko abagwanya umugambwe wiwe babikora kubera amacakubiri. Akavuga ko ari indwara yihahamuka iri mu bazungu abahinga mu by'imibereho aho muri Afrika y'Epfo bakaba bace bihutira kwamirira kure ivyo birego mu kuvuga ko nyabuna ivyigwa biheruka gusohoka vyerekana ko igitigiri c'abagendana uruhagarara mu mitima yabo aho muri Afrika y'Epfo ari kinini mu birabure kurusha mu bazungu. Sentare y'igihugu cya Misiri yaraye irekuye mu nyamisirikazi afise ubwenegihugu bwa Amerika n'abandi bantu indwi bari bapfunganywe baregwa ibyaha byo gucuruza abantu imbere y'uko afatwa. Aya Hijazi yarasanzwe ayobora ishirahamwe riharanira agateka k'abana bo mu ibarabara ku mugwa mukuru wa Misiri i Cairo. Hijazi akaba yarapfunganywe n'umugabo wiwe kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2014. Irekugwa ryiwe rikaba ribaye inyuma y'imisi mike Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri avuye muri Amerika mu mubonano yagiranye na Perezida wa Amerika Donald Trump. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwo kuri internet yacu ariwe wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu yavugwa muri make mu vy'ubutungane muyobozi w'ibohero rya Rutana Jonas Mbonimpa yarahagaritswe kuri no wa mbere mu nyuma za gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ibururi apfunganye n'umwe mu bapolisi afisi pete y'igisongerezi azwi ku izina rya Eugene Bizindavyi bose bapfunzwe muri dosiye abapfungwa babiri batorotse ku munsi wa kane w'indwi iheze aho bagiye batorokanye n'abapolisi babiri bo ku ibohero rya Rutana abo bapfungwa batorotse bari bapfunzwe bagirizwa gukorana n'imigwi igwana. Ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina tugihera rero mu ntara ya Rutana neza na neza muri commune ya Musongati vugwamwe abanyagihugu bidogera amafaranga agera ku 10,000 vy'amarundi bakwa na commune hiyo barengeje indwi zibiri batarafutisha ababo bitavye imana abajejwe commune basigura ko iyo uwafutishije atabimenyesheje vyica ibikorwa bitari bike vy'iterambere muri commune abanyagihugu ku ruhande rwabo nabo bati muratuvuna kandi twikeneye cyane umunyamakuru wacu Live Irankunda niwe tubaza nshi kuri no nkuru
iyo myidogo yabo banyagihugu ifatiye ko badatahura ico bajeje intwaro bisunze mu gushinga ico giciro bamwe mu bo twaganiriye bakavuga kwiyo ngingo isa ni yafashwe gihuti huti bataravya mikoro y'abanyagihugu bato bato ahanini babeshejeho n'uburimyi
wabuze umuntu uze kumugereka kwa yandi ngugiye kumufutisha naho bogiye gutenda twotanga nta mare no kwirwa ndatanga ngo ndagiye kumufutisha
yiki ego narabutse ariko nubwo nabutse urat ubufutisha n'ubutafutisha umuntu abutse arabutse nahebwe nyene ni kubera na kariyapfunye
ikindi kibabaza abo banyagihugu nk'uko babivuga no kwiyo ngingo y'ugutangishwa amande anganuko yafashwe batagishijwe inama
tubone ko harimo karenganyo kukubera badufashe ikibiriraho ntabwo baduteguje
bwa mbere koko mu yandi mahemiriza byahora bigenda gute
baramanze bakamenyesha abanyamitumba bakagenda bababwira abanyagihugu ko haba hariho inama hanyuma ikizoba mu nyuma kabamaje kuduteguza
itegeko nimero 1 agakwego gashinze ubusa 24 agakwego gashinze byo kuwa 28 ndamukiza byo mu mwaka w'igihumbi 1993 byo mu biro by'umukuru w'igihugu mu kigabane cha gatatu mu gace ka 78 handitswe ko ikiringo c'imisi iri hagati 14 na 15 ari ntarengwa ni mu gihe iryo tegeko atabihano ritegekanya kubarengeje umwaka abanyagihugu bo kumutumba Nyabibuye bagasaba nyabu nako
bari dusiguriye tukumva ko atantambamye irimo turashobora kubyumva kuko tubamaze kumva ko usanga bahariho abantu bafuye mugabo akagoma bahembwa
abajejwe intwaro muri commune Musongati kwaba bajije ico bagona kuri ico kibazo batugira ko inyidogo yaba abanyagihugu bayitahura gusa amafaranga arihishwa nubwo buryo bwonyene bari bafise bwo gukangurira abanyagihugu gufutisha babo bitavye imana umuhanuzi wa Mustanteri mu bijanye n'imibano intwaro hamwe n'imico kama Yohani Nyantwi aha avuga ati
ayamande barayidogera mugabo muri commune Musongati muraza umuntu yabuze umuntu araho usanga yagize igisebe kinini gateba kuza kumufutisha buke aratebuka jeho na yashitse twibwiriye tukitegereza mbega kumuca amande ko yarize aza kugira ngo byo ari byiza cyane turaheza tukavuga ati we kugikoze rero iki kintu kinda ubwire nabandi yuko gikenewe tukabigisha tukababwirira akamaro kavyo yuko umuntu yitavye imana akeneye gufutishwa kugira ngo natwe tugire ihangiro ry'inyene dukora kugira ngo rwizereke iterambere tutezwe kumenya abanyagihugu baba muri komine
ayo mahera y'amande angana 10,000 yatanguye gutangishwa mu ntango z'ukwezi kwa nzero kuno mwaka muri iyo komine iyo rero ikaba ari indinganizo komine Musongati yisangije mu ntara ya Rutana ibintu biruko mu gihe zimwe mu mvo zotuma abanyagihugu bijukira gufutisha babo ari uko nk'uwabuze uwo bubakanye adashobora kwemeregwa gushinga urundi rugo mu gihe uwa mbere aba yarashengeye atabarafutwa mu bitabo by'abatakiriho nk'uko amakuru dukura mu gisata CDFC kijejwe ingo n'imiryango avyemeza mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
ayavugwa mu kambi naho impunzi z'abarundi zikoreye ishirahamwe gitaho ineza y'abana Recopero les communautaires pour la protection des enfants muri mu gifaransa ritangaza ko ari intambwe ryateye mu gukinga gukingira amateka y'abana biciye mu mahimiriza rigenda rikora. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika mu ikambi ya Rusenda.
Mu bibazo irishyirahamwe rigenda rikemura harimo gukangurira ababyeyi gushyira abana ku ishuri, kubavuza ndetse no kuza ababyeyi gukoresha abana imirimo y'imbaraga. Bigirimana Musa, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarekope rikorera mu mwambi wo mu Rusenda, atangaza yuko bagira uruhare runini mu kongerera ababyeyi ubumenyi ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana. Ibi bakaba barabigezeho ku nkunga bagenda bategurwa n'amashyirahamwe mpuzamahanga ya All Child na Save Children akorera mu mwambi wo mu Rusenda.
Hari ababyeyi bamwe bamwe bashobora guturira abana bibyariye, hari ababyeyi bamwe bamwe bashobora gufata abana bibyariye ku nguvu, ariko gushika uno munsi ikambi turashobora kumara amezi atatu, amezi ane. Icyo kintu atacu twumvise atani cyo tubonye, urumva ko twateye intambwe bivanye n'iri shyirahamwe ryacu rya Reko.
Kimwe mu bifasha aba banyamuryango b'ishyirahamwe ry'abarekope kugera ku ntego bihaye nuko hari ibiganiro bakoresha ababyeyi n'abandi bantu bafite ibikorwa bishobora gutuma hatubahirizwa uburenganzira bw'abana.
Bashobora kuganira n'abantu bugura amasare de sinema kuburyo bazagerageze gufata ikiringo cy'amasaha kitasha gusamaza abana, kitatuma abana batuja ku ishuri, bafate ingingo ishoboka kujyo ko bati umwanya w'abana kujya ku masomo n'umwana wabo kuza kwisamaza mu masinema. Kubikumirimo ijanye n'ibikorwa biremereye cyane bakoresha ababyeyi, umwana mu gihe tuvuga yuko atacyo ishoboje ateza kuregwa n'ababyeyi bakamuba hafi, nta bubasha afite bwo kumukoresha imirimo ihambaye kuko ateza kubigenda kwoteza kumenya yuko ari umwana akiri umuregwa. Nk'akarorero twotanga kubajya abantu usanga babikoreza abana amatafari umunsi ukarinda urenga, ugasanga abantu baza gukoresha abana mu bintu byerekeye ububare, kuza kubikoreza indobo z'imboga yo kwitanganyika. Tubahanura ababyeyi kutabana kugenda mu izo ngeso kuburyo yuko bihanwa n'amategeko.
Bigirimana Musa, umuyobozi w'abarekope, akomeza gusaba ababyeyi kurushaho kubahiriza uburenganzira bw'abana.
Tubakangurira kumenya ko umwana ari uwo wese aba adashobora kwibeshaho atagira umubyeyi, aba agifite ibyiyumviro bikeya. Hama tukababwira ko babwizwa kubana mu miryango atabye kubatoteza, kubera ko umubyeyi atoteje umwana rimwe na rimwe ashobora kugira ibyiyumviro byo guheba umuryango akiruka. Abandi nabo hariho ababyeyi bavuga ngo ntibaciye ku ishuri nubwo umwana wabo atokwiga atoja ku ishuri, ntacyo bivuze kuko nawe arabayeho atize, tukagerageza kumwereka inyungu yo gushyira umwana ku mashuri. Abandi nabo hariho n'abana bashobora kugwara akavuga ati guma ngaho uryame uzokira ategeze mujyana kwa muganga. Ibyo byose tugashikira ababyeyi tukabereka ko umwana ku bwenge basanzwe afise atacyo yo kwikorera atagifashijwe n'umubyeyi.
Ikindi kandi iri shyirahamwe rikaba rijya rikora ubukangurambaga no ku bana b'abangavu bishingira batarageza ku myaka 18 y'amavuko.
Abajya abantu bagenda bagira amaviolase, ugasanga umwana w'imyaka 17 yagiye kurongora umwana w'imyaka 17 nyene. Manake bose turagerageza kubereka ko bose ari abana, atamuntu akuza arimwo muri bose. Igihe dusanze zijya ngorane zamaze gushyira nko mu miryango hantu tubaye, ikintu dukora dusha tugenda ujya mwana w'umukobwa tukamusubiza iwabo mu muryango wiwe kuko ntabaragira kuja ku mugabo. Nujya musore nawe tukamwereka ko ategereza kuguma muhira mu muryango wiwe gushika kazorindira uyo mwana w'umukobwa atukazokwiza imyaka 18.
Gusa nubwo inzira ikiri ndende kugira ngo abantu bose basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana, abagize irishyirahamwe ry'abarekope batangaza yuko batazacika intege mu gushishikariza abantu bose gucika ku kintu gishobora guhungabanya uburenganzira bw'umwana. Ndasinga bwo kubwije ijwi ry'Amerika mu Rusenda.
Vedaste arakoze mu kiganiro cy'abarongo ya masengero n'amadini cuno munsi. Turabandanya ku ruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega hamwe n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura ica abantu bakora. Mikro tuyihaye mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio Bujumbura, abanze yakire abatumire bari kumwe.
Diane ni nahazwe, murakoze gusubira kuduha mikro muri studio y'Ibujumbura. Ntanguye kuramutsa abatwumviriza, nongera gusubira guha ikaze abatumire bacu. Mere kuri Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura y'isengero rya Anglican. Musenyeri ndabahe mwaramutse.
Ndabaramukije.
Twakire kandi n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji, Terence Ntayiraja. Ndabaramukije kandi namwe bwenongeye kuba ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije mu ishema makuru. Ndabaramukije ariko batwumviza bose.
Twakire na Oda ndumwami arongoye ishiramwe rukirisu gitaho bantaho nikora aryo fondation Tabita Action namwebwe mufaso ni Oda ndabaramukije kandi ndabahikaze mu kiganiro
turabaramukije mwese
nibutse abatwumviriza ko tubandanya ku kiganiro kijanye n'uruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye kukubura icyo abantu bakora mu biganiro biherutse twasanze ahanini abasega n'abakora izindi ngeso mbi bari mu mugwi w'abantu nikora mu kugerageza gukemura ikibazo leta yarafashe ingingo yo kubirukana mu bisagara byose byo mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko abarongoye amasengero n'amadini hamwe nabo mu mashira hamwe avugira be nabo bantu bakabona ko iyo ngingo yafashwe ishobora guhohotera abo birukanwa mu kiganiro giherutse rero abari baserukiye amasengero hamwe n'aya mashira hamwe basabye leta ko yoshiraho umugwi bahurikiramwo mu kuyifasha gukemura icyo kibazo ikiganiro cy'uyu munsi rero gihagaze kwishigwaho cy'uwo mugwi ubushize musenyeri Eraste Bigirimana arongoye isengero rya Anglicane muri diocese ya Bujumbura akaba ari kasaba ko hoshigwaho uwo mugwi Terence Ntahiraja umuvugizi mukaba n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mwebwe icyo kibazo mucishura kwiki
leta irashobora gukorana nayo mashengero kuko ni yagera nayo mashira hamwe naho atonda gushika ubundi gwego ese icyoma ishengero ryose kuko nta muntu ayabwe ntamaziwe ibyo byose musenyeri ku mapabasa atandukanye arafise urutonde kuba kisubiwe bakwiye guca bamenya bati mbega muri abantu ufise bose mu buzima bwa bisi yose ndibazima barishoboye mu mashira hamwe naho yene nuko yene barafise urutonde rw'abanywanyi babo baraza abantu bafise ibyo bitandukanye hanyuma cyane cyane mu miryango turatura abo bantu basigaye rero batazi iyo bava kandi birashoboka
burya igituma bitagira umusaro umwimbu ni kubera iki nivyo kuri bose barakora kandi bagakora mu nguvu zose mugaho kubera ko umwe abikorera hariya wundi akabikorera hariya wundi akabikorera hariya ntusanga hari ikintu kizima cabivuyemo nico gituma tuvuga tuti iyo abantu bakoreye hamwe bakegeranya ingufu bakegeranya ubwenge bakegeranya ibishoboka byose
mwebwe re mutiye abo bantu babaye gucyo kubera nubwo ibikorwa byagumye bikoga umwe wese yabikoze yigenga habuze ingufu ziri hamwe
yeye habuze guhuza
habuze kandi nivyo leta iri kirakora bishobora kutarama kuko iri kwikora ku giti cyayo yonyene
kuko leta hari byishoboye nkibijanye n'uburyo leta irabishoboye ariko hari bijanye n'imitima navyo n'ibintu byabakoze b'Imana hariho ibintu bijanye n'imitima yakomeretse nivyo turiko turakora natwe
mu kireta ivyo ntavyishoboye gukora ikoranya n'abarongoye intara n'abarongoye amakomine cyane ivyo namwe murabishoboye byo gufasha mu mitima
twebwe cyatwikora ko bakoze b'Imana nico bajejwe kuvura imitima kuko abadogiteri barashobora kuvura ku mubiri hose musenyeri arabizi mugabo hariya a naba baheza bagasaba kubana bati Imana ukuntu kuno nico zitandukanye kugira abantu bahinduke
uko gufasha mu mitima mwebwe musenyeri mwaserukiye abarongoye amasengero n'amadini hano mwese mufasha ku rugezo rumwe canke ko hari abafite ibyo bizera mu madini no mu masengero murongoye mutizera bimwe mwese mwebwe murabona yuko umwe wese yigishirije hari undakigishiriza hari murumva ko mitima mushobora kugira ico muyifashije cyane cyane namwe mukwiriye ubwego nyene mujamo mukagira ibyo muhuriza ko nyamukuru kubijanye n'ico kibazo gusa cy'abantu aho nikora kunyigisho zihariye kuri
byose birashoboka ishengero ryose rikoze ku ruhande rwaryo rigashobora gutunganya iki gikorwa birashoboka no gukorera hamwe byose birashoboka igikuru nuko hogira igikozwe nkuko Oda yabivuze by'ukuri leta irashobora gukora ariko ikageza ahigeza igisigaye cyo gufasha abo bantu ku mitima cyokorwa n'amashengero agahamagagwa akakuri icyo gikorwa nka kurya abo umuntu waro baza kwakira abo bantu amashengero akaseruka urya inkoko ngo irara mu ishyamba bugacabaye iki yabaye intware aba yahinduye agatima abafise aho hantu amata imyaka ingahe aba muri iyo mbeho ari muri iryo barabara ibyiyumviro byiwe birahinduka ugasanga ikintu cy'ubuntu cyaramuvuyemo tuteza ko dugura icyo dukoze kugira ngo asubizwemo ubuntu asubizwemo wa mutima yumve yuko asubiye kuronka agasusuruko k'ubuntu k'abantu agaruke mu bantu
bajije mwe mwaserukiye leta Terence Ntahiraja musenyeri avuze ko mu masengero bamwe bose bugite cyaba bashaka kugira icyo bakoze bakigisha abantu ariko mwavuze ko nikijyanye n'uburyo bakwiye kukironswa ariko no munsi hariho amasengero afise uburyo bukwiye nk'isengero rya Anglicane risanzwe rikora be n'ivyo bikorwa isengero rya Katolika Caritas sanzwe ko n'ivyo bikorwa ariko hariho amadini menshi no munsi asanzwe arimwo be nabo bantu cyane ariko ataburyo baba bafise cyane ntagwe go rushobora kujaho rushobora gukora ibyo bikorwa kugira ngo abafise uburyo nawe batabufise kugira ngo abari muri amasengero bashobore gushikirwa nabo bashobore gufashanya
mu ntumbero abo bose kuravuga biyemeje barabishira mu mastati yabo mateka tunganya bariyemeza yuko bagiye gufasha iterambere mu gihugu ariko no kuraho yuko ibyo bimije bari ko barabikora harabakora mugabo kubera uburyo naho bageza bakakora ibishoboka hariho ubushikira nganje bujejwe imibano agatakaza mu iterambere dakumira afere sosiyale mu bisanga biri mu bikorwa byawo abasigaye yuko bukorana nabo bantu afese uruhara bashobora kwigisha abantu bagahinduka mu mitima yabo kuko babavyigisha babisunze ijambo ry'Imana bakwije n'ububasha Imana yabahaye Erega bakoze Imana Imana yabwiye ngo muzosengera abagwaye bakire ngo muzosenda abadayibona imizina yanje kandi biraba bafise ingabirano Imana yabahaye bigishije abo bantu bakabasengera bagashobora no guhinduka bakaca biga n'umwuga rero hanyuma leta yiga cifashe kugira ngo cyahe gakiboneke umutaho uboneke ugace usanga ibintu biragiye ku murongo kandi bigenze neza
ariko jewe uko ngaruka mvuga kandi niko nahereye mvuga urumva ko je ndumuvugizi wawe nubu kandi sinzocereza gushika abantu nikora bazotabarego nubu ndavuga iki kintu kandi ndakigarutseko atagushira hamwe leta yonyene n'ukuri iki kibadushana aho nikora ntacho boshobora kuko ibiryo byinshi ishengero ryonyene ubwaryo ntiryo bishobora ridafatikanije na leta haramashyamwe yakora ibintu bikomakomeye cyane cyane ubwo kwaruka ubwo bantu nikora nibiki ntawe tuje tugeze tubona bashikako bisaba rero ko hobaho ikintu cyo gukorera hamwe n'ukuri n'ukuri ico kintu nticote baguhera
Terence Nairaje umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati yavuze yuko ubwo rwego rushobora kujaho kuko leta irafise ubushikiranganje bwo gushigikirana gufatana munda ati nuruhara rwabo rwo kugira ico bakoze mu gukorana na mwebwe n'abarongo ya masengero nimba natahuye neza
yego ijivuze n'ivyo kuko nk'ubu abakora muri ico gisata cyose kose amashiramo yose akora muri ico gisata harajejwe ibindi urumva ibyo saga bitari bundiganizo zabo boheze bakagirwa gushikiranganje kugira ngo bagire ico bita partenariat no kuvuga urunani ubukorana ivyo rero mwebwe mufise ubu muhamagara wo kubikora nabo nayo mashengero bacha bereza bakarikirwa gushikiranganje kugira habe iyo partenariat kugira ngo uwo murimo uranguke neza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Musenyeri yaserukiye amasengero n'amadini hano ngira ngo aragatahanye ngira ngo bazoshikirwa ubushikiranganje
mugiye numva ntengurutse gose niki bavuze ati ko hoba cadre de collaboration icyumviro kiriho kandi cyiza yuko twoyishyiraho ikabaho iyo cadre de collaboration tukaraba kugene twokorana hanyuma mu maguru masha tukaraba ibimaze gukogwa turumva kigorora itimaze gukora pro mugambi tukavuga tuti mbega tworaba ibyakozwe hama tukaraba ibikenewe gukogwa n'uburyo byokogwa n'icyo twasabye twebwe twagira tuti niba dushiremwe naho dusanze tubikora mwese kuyihundu kwiwe kandi barya rero bari mu ibarabara nabacu ntaho tubashyira kuko ni kibazo n'ukuri gihanze la societe ikiri twakireka mu minsi za kirashaka kuturengera cyaje kuturengera niba da yuko ricyo kigwa mu bikorwa byihuta tukacyicarira tukakiraba tugafata ingingo twashobora gushinga kugira ngo ibintu bigende neza
mwe muravuze ko leta ariyo yobahamagara ariko uwo muri leta nawe yavuze ko ahubwo mwebwe ari mu mukwe kuja gushikira ubwo bushikiranganje mukavugana ngere mwokorana
urumva ngere ndazotangura guhamagara yabishingira cyangwa indishira hamwe arategura ico bita projet yo gufasha muri ico gisata leta kuyimutegurira iyo wayiteguye rero kaguti kugira ndayishire mu ngiro neza ntegeza gukorana nubwo rwa leta rubijejwe niho yetu kareka ubushikiranganje sa partenariat kugira ngo ushire mu ngiro wa mugambi isanga niko bigenda
ku mugambi jewe uko nari nabitahuye kubera yuko nuvuga ngo iki kibazo cyane aho nikora nuvuga ko ico kibazo kishushe muri iki gihe twese tuko turabona kandi biko yadutera akoba mu minsi za kazoza kabo nuvuga ngo bogira ikintu cyo guhura imbere yuko nayo maproje bayakora bakabanza bagahura bakanamenyana ahubwo kuko umwe wese akabikorera hari yunda akabikorera hari yunda akabikorera babanze bamenyane hanyuma noneho bashira ibintu ku meza bige kimwe kimwe ukwacu abo bana mu barabara gute tubigenze gute kuko by'abana mu barabara nibyo bihanze kusumba ikindi cyose
Musenyeri Eraste niko namwe muvyumva ibyo wadavuze
mu bisanzwe umwe wese kugeza uyu mwanya ari karakora agaragaza icyo yokora ubundi cyangwa yumva icyo yokora ariko tworonka uko twohura tukavugana
mutarinze kwandika umugambi
hova ahubwo niho umugambi wacu uza umwe wese akagenda kugira umugambi washo gukorera hamwe bagakorera hamwe twe dushobora gukorera hamwe byo bavyita cyane hanyuma guhura birakenewe muri kino gihe kuko ibi byumviro dufite uyu munsi usanga hari nabandi bafite ibindi byumviro ariko dushobora guhura ngirango ikibazo mwari mubajije mu kanya mwaba mumvuze muti ninde yo duhuza
yego
tukavuga tuti twashobora kuvugana na leta n'ubushikiranganje buraba abantu abo nikora nabo umuntu ari hakati mu gihugu tugahura hanyuma tukicara hamwe tukavuga tuti mbega ibi bikorwa twabikora gute cyane twabikorana nabande hamaze kuvugana haravamo ibyumviro byinshi mbere tugatanga n'imirongo imwe imwe iyo migambi yakoregwamwe tukara tuti mbi bikenewe nibihe cyane byo kugwa gute kuko ngo amazi atembye ataraganya agende sabagire ariko tabaye kuragana ikorwa cyokogwa neza
ubwo gwego ndazorushiraho
nimiburiburi turafise aho duhurira n'abajya amashengero twebwe mu bushikiranganje nimiburi imwe mu mezi atatu arahi inama umushikiranganje ahura n'abarongo y'amashyaka atandukanye cyo kimwe n'imiburiburi irimo mu mezi atatu arahura n'abarongo y'amashyaka mu yigenga bakora ibyo bisata nibaza yuko babiteguye neza bagaheza icyo kibazo kikajya ku meza cyo hito kikagenda neza cyane kibazo gusa nuko twamatubatumira tukagira itangaza ku maradio mugabo ugasanga benshi ntibaza turabahaye ikaze rero ku kibazo cyashushe nkuko wakivuze hanyuma kikaba nkora mutima ejo nibahamagara societe civile namwe mukazamwo tuzoheza rero tubegera ibyumviro hubuti mese ya byaze hairuka inama kwa gatatu kuzohera tabaye yindi na karorero haba ku mashengero na mashirahamwe nikana abandi bantu bose
urumva ariko jewe ndumva murashaka kwa muhura ku bintu byinshi ariko kuri ico cyantaho nikora numvume ngo hari ukundi kuntu byoko byomera
bashobora kuba baza bo batabara ko kiri mu priority
Nikira nicho gituma
ko. Yenkite yawe ndayumva. Twe twadukaneye uko ako kamugategwa. Mwizo nama haba umwe nabashikira nganje bafata ingingo mukaba mwaje mukabishikiriza. Kikaza kumeza hanyuma rero kukurumva natumiwe n'umwe z'umushikaje je nyene. Hamwe rasho nakubwira nti ubwo rwego ruzo nyako kuraze kurushigwaho ni itegeko. Itegeko kugira rijeho rica mu nzego zitandukanye. Uraze kuhatangura gusura ibyiyumviro. Ubwanyu mikegeranyo kibaye hagacaba amakonsultasiyo rero. Nugo tumunagira projet yigushaye itegeko ishiraho ico kintu hanyuma ibintu bikagenda mu rutonde
yego
ni processes kiragira intango yacu ningere giteza kugenda naho gishikiririzwa ni muri iyo ntumbero navuze gutyo
yego ariko jewe ndashimye kubwita ico banje ndashimye kuko cyifuzo cyanje kiko kiraja mu ngiro
kandi kiratomoye
mugihe abona ko ababijejwe nkahayega inzego hazaserukiwe ahamusenyera serukiye amashenge ahamwe mwaserukiye leta haje naserukiye amashirahamwe aha twakwiye mugabo n'ukuri biri mu byihuta kuko jewe sinzi ngira ngo nkwera je namaze kubyinjiramo cyane uko kwarukaje rurantera makenga cyane cyane impungenge niko novuga impungenge nyinshi ugaruka naho rudakora rurarye be bari mu myaka yo gufungura nuvubega ikirihuta gusumba ikindi bintu byose
leta yaramaze gufata umugabe nakubiye ko arukugwiza imyuga tukubigisha imyuga hama cha kubikira cha kigacho kubahingurare kugira ngo bashobore kuyungunganya nico leta imaze gutangura gushira imbere ahanini kandi turose madushikira umugambi mwiza cyane
yego yego
nangira kenguruke kuri kiyumvira yaravuze ati byo kuri hama hariho amanama turashima kandi yaje amanama turayakenguruka gose kuba hafi n'ubushikira nganje bwe intware hagati mu gihugu ni byiza ariko iyo twitavye byo kuri haba hariho ibyatekanijwe ku rutonde rw'uwo munsi kwa badutumiye turivuza yuko inama yokurikira ku rutonde rw'ibizokwigwa iki kibazo cyojako kibaye kiriko n'ukuri byo duhimbara kugira ngo amashengero agire icyo aterereye mu byiyumviro hama ya migambi zovaho nyene tumaze guhura iki tukagica hijya no hino tukivuga nako kumbure naho tukavuga tuti mbeho shyirwa hinze ko mbega byokorwa gute aho niho hova bya byiyumviro byose amategeko najya ategeko jojaho riraba tukagira icyo twunganira tuse guhura iki kikaba kirimwo bizaduhimbara gose
jo bari bita cyane naho kitaba gitekereje jo hajya murafise uburenganzira budasanzwe muri cyage cyo bita utuntu n'utundi hajya ashaka kuvuga ko urutore rw'ibizokurikira nivyo murashaka kuvuga muti nyakuba mushikiranganje mutuntu n'utundi turafise ibibazo bimeze kuno 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 kuko kae turifuza ko twasubira guhura ko bivya ku rutonde hajya mwamuhejeje ni kajyo keza
irabashaka ko
kuzera yindi
nk'abavugizi tugira tubatumye twabyumvise
twabyumvise ubutumwa tuzogushikana
kandi kirashikayo hamwe kizoze mutuntu n'utundi ariko kizoze
kiri ku rutonde
murakoze cyane
kandi ari gihe rero biba bikaba muri bakeyi kugira ngo bishikire benshi mukabanza mukabitegurira abandi kuko hajya ngo hari umugani ukirundi ngo ubunyegere bwinshi ntibwimba kubizana muri benshi siko kuronka inyishu mugabo bakeyi bofata ingingo ndumva vyogira ikimaze gusumba guhamagara hariyo uwo bizana atanabifitemo umutwara agashika sinzira ariko mu gihe biriko bivuga abo nyene bumva ko bibyega abo ariko baravyumva kandi bafise nico bo bikorera je ndumva yuko ahubwo mwotegura akaryo keza naba bamusenyeri ibintu bikagenda neza
cyane gose
yego
ego reka turangize kino kiganiro twibutsa abari ko baratwumviriza ko bari ko bumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turabandanya kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu gutuza ugusega n'izindi ngesombi zivuye kukubura ica abantu bakora ariko no musi tukaba twahagaze ahanini kwishigwaho ry'umugwi uhurikiramwo leta n'abarongoye amasengero hamwe n'amadini badasize inyuma amashira hamwe yitaho bantaho nikora mu gukemura ikibazo cabo cimire rero abo twari kumwe muri kino kiganiro mpereye kuri musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura yisengero rya Anglican musenyeri ndabakengurukiye
turabashimiye namwe ko mwadutumiye
shimiye namwe bwe mwese mwari muduteza amatwi kwijwi rya Amerika
akaba ino ngaha dusozereye mugira umunsi mwiza.